Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro bya byo mu kirundi mu Kinyarwanda. Niriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki 2 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018 ni saa 10 kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteranyijwe na Frederic Nkurikije. Ejo kumunsi wa Mungu itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi Burundi bwarahimbaje imyaka 56 maze buronse intahe yo kwikukira. Ibyo rivyo guhimbaza uyu munsi mukuru yabaye umunsi kuwa mbere mu Burundi bikaba byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Muri iki gihe Abarundi batari bake barakurikiza amaso inyuma bakaraba intambwe Burundi bwashitseko, haba mu iterambere canke mu mubano hagati y'abanyagihugu eka n'imigendanire hagati y'amakungu. Mbega ibyagenze neza, Abarundi bakwiye kubandaniza ko nibihe, mbega habaye amahinyu ni hehe, ivyo korwa kugira ngo ayo mahinyu atorerwe umuti nibihe, mbega Abarundi muri rusangi bakora iki kugira ngo iterambere ubumenyi hamwe n'amahoro bitsimbatare kurushiriza mu Burundi nibihe. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye abashinyantahe bakurikiranira hafi ubuzima na politiki vy'u Burundi kandi banonosoye ivyerekeye imigendanire n'amakungu. Turi kumwe na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye ari mu gisagara ca New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri beneza ambasaderi Ndaruzaniye.
Muri beneza Fredi.
Murakomeye
na mahoro.
Yego, turi kumwe kandi na ambasaderi Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow. Muri beneza ambasaderi Bizimana.
Mwiriwe neza Frederic, mwiriwe neza ambasaderi Ndaruzaniye.
Murakomeye.
Ego mena mahoro, turashima.
Umupira uri kugenda gute higanwa mpuzamakungu?
Umupira tugenda neza. Byose bigenda neza, turashima uko biko biragenda nta kibazo.
Ni vyiza cyane rwose. Reka ariko rero tubandanye ku kiganiro cyacu uyu munsi. Reka dutangure kuri mwebwe ambasaderi Ndaruzaniye. Hariho imyaka 56 rero Burundi buronse ntayo kwikukira, naho hari ibitari bike byaranguwe, hari n'ibindi biboneka nk'umwe bw'abarundi bushobora kuba bwateye intambwe inyuma. Umuntu agereranije n'ukuntu ubumwe bw'abarundi bwari bwifashe imbere, ibyo bivugwa n'abatari bake mbega mwebwe ubivuga kwiki?
Murakoze. Nibaza ko Burundi cyo twoshimikira ko cyane, kandi abakiri bato badasigira kumbura igituma tubishimikira ko nuko Burundi bwaronse intahe y'ukwikukira, bwasubiye kuronka ijambo mu makungu itariki imwe kwezi kw'indwi 1962. Muti kubera iki? Muri imbere y'icyo gihe ijambo ry'Uburundi ryatwarwa n'Ububiligi, ibibazo by'Uburundi bishugwa n'Ububiligi muri ONU cyangwa muri Sede Nation. Uburundi nibwo bwashinga porogaramu y'iterambere y'ubwo Burundi yari yashinze kurongora. Nta mutegetsi w'Uburundi n'umwe yabuvugira, naho hariho umwami na wene ijambo ryiwe ryaca ku Bubiligi. Independence rero twaronse intahe y'ukwikukira ni uko Burundi bwumvirizwa hose mu makungu. Muheje guhamagara ambasaderi ari mu Burusiya, hari abandi bari mu bihugu byose. Kera nta byariho, twasebirwa n'ababiri. Nagira abakiri bato babyumve iyo twavuye iryo jambo. N'ubu rero simbatarako kugira ntize risubire inyuma, hari aho risubire inyuma. Icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose, kugira ngo Uburundi buronke ijambo mu makungu, ushobore kunga imigendere ya politike n'ibindi bihugu, ushobore kunga imigendere y'ubutunzi n'ibindi bihugu, ushobore gufashanya n'ibyo bihugu mu nzego zose z'igihugu cyawe ugomba kuzitera imbere. Ibyo rero bigenjwa Abarundi ubu, ntibijejwe abanyamahanga. Aho niho twavuye, niho nibaza ari intambwe ihambaye tuba dukwiye gushimikirako.
Ego be duga ku ijambo,
aho tugeze naho nagira tuvangure ibintu bibiri. Ntituvange ibibazo dufite uno munsi n'intahe y'ukwikukira nta kizoyisubira tutayigwaniye, nta n'ibibazo zoba tukironka. Ibibazo biriho rero bitogwe nyinshi n'Abarundi kuko twikukiye, tutayigwa bwigenge ntazo tuzotorera inyishu. Hari aho rero rimwe rimwe twihebura habaye ibibazo, ngo ntaho twageze, ngo ntaho twaruye, size na gatoyi twarateye imbere tumaze imyaka 56 uburundi bwivugira uburundi uvuze imigendere n'abandi buringaniza imibano buringaniza ubutunzi sinzi aho bugeze turangira ko mu nyuma y'iko nizo twakoze
Ego ambassadeur Edouard Bizimana nkuko ambassadeur ndaruzaniye abivuze ubundi bwateye imbere kabwa ronse jambo makungu ariko hariho ikintu kibangamiye abarundi no Burundi ico naco akaba ari ukene naho haize imyaka 56 Burundi bwifukiye ivyo bintu mu bivuga kwiye
Ego murakoze cyane nagomba mbanoshimire ambassadeur Gamariel ku byumviro ashikirije nani ndabishigikiye cyane no kuvuga yuko ukwikukira ku Burundi cyagaseseshwa rumuri aho tugeze naho twavuye abantu benshi barahazi nkuko nyakubahwa Gamariel abivuze ukwikukira kuvuga ko ibibazo byose tuba dufite bica bihava mugabo biduha intambwe dushobora gukorera ko bon tumaze gushika ko sibike mugabo hari cyane ibindi bitugoye ibyo nabyo bibaza ko abarundi babiye hamwe bagashyira ibyumviro hamwe nibaza yuko nabyo nyine bizoboneka bizotorera inyishu kuko igihugu nko mu buzima bw'umuntu hama harimwo ingorane aragwa akabyuka mugabo igikuru nuko ibyo ya intambwe yateye itosubira inyuma
Ego me ambassadeur ndaruzani Burundi nkuko mwabivuze bwarafashe intambwe ikomeye cyane rwose yo gushikira ijambo makungu ariko hariho abantu bavuga ko y'abarundi babandanya umwe bari bafite imbere yaho eka ibintu byavyifashe neza gusumba kuko baba bari koratera imbere mu bitari bike ibintu ntizagenze gucyo cyane cyane iyo tuzi ko abarundi bagiye bacanamwo mu ndyane cyane cyane zihagaze ku moko ikintu abarundi bakwiye kugira muri iki gihe kugira ngo Uburundi butere imbere cyane kurusha uko biriko biragenda n'ikihe cyane cyane umuntu yisunze ukuntu icyo kibazo cy'indyane z'amoko ibibazo bya politiki icyo kurwa n'ikihe kugira ngo ibyo bintu byose bive mu nzira
hari ibintu nibaza no vuga mu majambo abiri dukeneye gukora abaturongoye ubu n'abaturongoye kera cyane twarongoye hamwe kera ubu dukwiye kwikebuka tukinegura tutagirizanya tukinegura aho tugeze izo wavuze n'ibyo hari ubukene izo wavuze n'ibyo hari nk'indyane izo nibyo byatumye kumbure ya ntahe tutahitigira gusumba icyo twakora rero uno munsi kandi nosaba leta y'ubu ngo ifashe dukore no kwikebuka tukinegura atawe turinze gusibya sinone ko byagenze gutya habaye iki none twokora iki ivyo ni kwakwicara hamwe turondera iminsi yose no mu rugo niko bigenda inka zitatashe zose hariho umwana yaragiye ntibagira ngo ntagaruke mu rugo barakona bakaja kuzirondera amakarabi nyene ukurikira uragira neza uno munsi rero tubuze no kwicara hamwe tukinegura tukikebuka tukaraba aho tugeze kuko nitwe tuhagejeje Uburundi tukaraba nyine twohindura tukagira ingingo y'ubu abari ku butegetsi n'ababafasha kugira abandi baziko baradukurikirwa rukurikira rubandanirizeho ntawokora atinegura ntibishoboka ibyo rero nibyo mbona byatugoye nico gituma numva abantu kenshi iyo tuvuga muri Facebook n'ahandi kugira ngo uyamuvuye adutwaye nabi ngo uyu muntu adutwara nabi ako nitumubwira ingene adutwara neza cyangwa adutwara nabi nawe nyine kumbura hata twumviriza tugeze ko abategetsi bicara hasi bakumviriza abanyagihugu abanyagihugu bakumviriza abategetsi tukaraba aho twatirimutse hama tukagira inama tugerageze kubyura hamwe ko nta wundi azubigira atari twebwe sinagomba rero uno munsi cyane cyane gushimikira ku bukene turimo cyanke indyane turimo za politiki gushimikira ku ijambo ry'uko iyo ntahe tutagiye inama tubigarukire hamwe muri politiki mu by'imibano mu by'ubutunzi kugira twinegure twikebuke dushinge ingingo zotuma tubandanya n'ubizotunanira numvise uno munsi bavuga ngo hari umugambi w'imyaka 10 kwiteza imbere Burundi nabyumvise no munsi sinzi ko twahari neza cyo bari byiza ariko uko inama n'ingingo mu gihugu uhera kuri bato batoja kuri bakuru umwe wese cyacinzwe nibyo bihambaye cyane biduha yantahe biduha rya jambo tugashingiye ngo hamwe
ego me intahe yo kwikukira irashaka gutsimbatazwa kurusha mushanahe bizimana nkuko ambassadeur ndabuzani yabivuze iyo ntahe irashaka gutsimbatazwa mu gihe abarundi bohindura ukuntu babona ibintu nkuko ambassadeur yabivuze ikaba kikibuka bakabwira n'ukuri batagirizanya ikabakumviriza cyane cyane kuko kumvirizanya nibaza ko ari ikintu gihora kigorana cyane rwose ivyo bintu mwebwe mubivuga kwiki
ego nashaka mfite yuko intayo kwikukira kugira ngo itsimbatare dukwiye kwishyigikiza ibikorwa hanyuma ibyo bikorwa bikaba ari byo bishobora kudushikana ku iterambere kuko buriya intayo kwikukira iyo abantu batayitsimbataje ngo bayishigikire irashobora kuduca mu ntoki ikagenda tugasubira mu buja ibihugu bitari bike turamaze kubona ingene byagiye biragenda ugasanga igihugu cyasubiye inyuma bose babitwaye iryo jambo babitwaye iyo ntahe ku buryo ata jambo gishobora kugira mu makungu ibyo rero byo tubera icigwa gikuru hanyuma tukabikorera ko kugira ngo iyo ntahe ntisubire kuduca mu mwanya w'intoki ibyo navyo kugira bishoboke nuko abarundi twese tuja hamwe tukabona yuko igihugu ari cya twese ari cy'abantu bose kandi twese dukeneye kugikorera kugira ngo iyo ntahe yo kwikukira igume ifise insiguro mu barundi hanyuma ikindi novuga nuko ibyo kugira tubishikeko nuko twokwicara hamwe tukaganira ibyatugoye tukabiganira aho tuja tukavuga tuti reka dutere tuja ngaha a twobigenza gute kukumvikana neza ku buryo umwe wese agira icyo aterereye kugira ngo iyo ntahe tuyitsimbataze
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na George mwiriwe neza
mwiriwe mutumire
n'abatumire barakumva bose uko ari babiri muri hehe ga George
agende mu gisagara cya Bujumbura
akazina kawe k'ikirundi
Jean-Claude
Misago George murafiki bazo murafiki umubiro turiko tuvuga ku myaka 56 urundi bumaze bwikukiye intambwe bumaze gukora ibintu abarundi bakora kugira ngo iyo ntahe kwikukira itsimbatazwe kurusha duga ku ijambo ikibazo cy'umubiro
yanagomba kubaza batumire ikibazo kimwe
yego
yego je ngize nisa abona uravye ukuntu kwikura kira ku Burundi kumeze ubu uri kuraraba ntambwe ikeri subira inyuma kubera wabona nk'ubu hari abanye politike cyane cyane bajya kuvuga igihugu nabi mu makungu mbwo icyo mbora cyose ni uko twoja hamwe abanye politike bakagira bakareka kuza baravuga n'abo Burundi ko n'ubundi kuraraba akaroreye kugwaruka ugwaruka turembeje n'ubushomeri umva abanye politike nta muntu je mbonye ngo nk'abantu bombi ndabavuga igihugu mwengo ugwaruka ntitwo bashyigikira kubera naho twebwe hari ingorane baca bigira twebwe tugasigara mu maganya icyo mbona cyose ni uko botaha bakajya hamwe bakumvikana tukaraba yuko intahe ikwikukira tutera tujya imbere apana gutera dusubira inyuma
murakoze George Misago reka abatumire bacu bagira icyo bavuze ku byo mushikirije ambasaderi Gamaliel Ndaruzani mudugwe ku ijambo
nshimira mushyankaye George Misago yibajije yuko abarundi kugira batere imbere bohe bakuvuga nawe Burundi ivyavuga n'ukuri nibaza yuko ahita habikura abavuga nawe Burundi ntibari hanze gusa hariho mpora numva avuga nawe Burundi mu gihugu ibyo rero biragoye nuko kumbure bataronse abavugira iyo tuba twari muri ya nama n'ingingo hamwe ubya muntu akaza kubivuga hamwe turi kumwe tukamwishura turi kumwe nta na gatoyo kuza kuja kuregana mu Burundi ariko Burundi bwiwe turacabuze rero guhuza abantu hamwe ubabaye ntaba barakumwe n'ubundi mugabo utamwumvirije azovugira hari turakeneye rero ko abari Burundi nabo bari mu mahanga ko bariyo buni benshi hari n'ababayo duhuze ibyiyumviro hamwe abategetsi bakumviriza natwe abanyagihugu tukumviriza abategetsi bitagenze gutyo nta muti tuzotora kandi ushobora gutorerwa ku iradiyo nicyo bituma leta itegereza kurindira uburyo abarundi bavugira hamwe bakavugana ukuri ntibaje gusibya igihugu aho kubanza kuja inama ngo basigure aho nahari hari mu gihugu hagati ni kwa kuja inama muri politike w'ino myaka bavuga ngo dialogue iyo dialogue rero ni ukumviriza mugenzi wawe aho ababaye ukamutegera n'abakumviriza aho ubabaye ukamutegera hano muti nonejo tuzoturutse nka kumwe hamwe gute tutagiye inama tutaronse ubwo buryo rero kandi ibyo ubuhara runini rwa leta gushyira hamwe Burundi akuvugira mu mahanga no kuvugira mu Burundi mu vukavuka bajye hamwe ahabona bajye inama mu nama igihute kimene hanyuma hamwe turondere ingene tukivura
ego be
kureka abantu ngo bagume bidoga mu makungu bagume bidoga mu gihugu ntibishobora kubandanya gutyo dukeneye kuja hamwe so dialogue is important
Ego ambassador Edouard Bizimana namwe ku cyumviro ikandi kibazo mwashikirijwe na Georges Misago cyane cyane kuzerekeye abarundi bo bavuga nabi Burundi bari hanze duga kwijamo
Ego murakoze cyane ngo mbashimire Georges ku kibazo ku ashikirije nagomba ndamubwire ko jewe hari gihe nigeze guharira abanyapolitike bamwe bari bansanze aho nakorera mu Budagi icyo gihe baraje baravuga barasivya Burundi baravuga ibyo bavuga byinshi cyane bibi nukuri jewe aho numvi aho nari indi numvise mbabaye cyane mbabaye atari kubera nserukira Burundi mugabo mbabaye ndi Burundi kuko icyo gihe uwo Burundi yariko arabivuga jewe byaramaramaje hanyuma icyo nkubwiye nabwiye nti aba badagi bicaye ngaho imbere yawe bariko barakumviriza aha naho nyine barafite ibibazo barafite ingorane iyo hagize ikibagoye baricara bakaganira bonyene atamuntu arinze kuza kubabwira ngo giri bigiri bigiri bi hanyuma nti kandi nta narimo buzokumba bariko baraterana imirago nkiyi uri kuravuga batuka abantu bacafuza igihugu urumva rero ico ni ikintu gikomeye cyane kuko ni nagateka no burya bavuga ngo sinzi ngene mu kirundi babivuga ko impuzu cyapfuye imesubirwa mu muryango abarundi natwe turakwiye gufata iyo ngeso kugira ngo ntituze turasibya igihugu cyacu aho turi kuko buriya tubibwira baradutwenga baravuga ati aba barundi bobo bameze gute ko iyo Imana yabahaye ari ico nyene atahandi bazoja none kubera iki batokumvikana ngo bagikorere ikibazo bafise babitorere inyishu hamwe batiriwe baraca mu banyamahanga canke batiriwe kuza baratukana baterana amajambo hanze ivyo nibaza ko twobishobora kandi biramaze kuboneka yuko iyo abarundi bagiye hamwe kuva kera na niyi ntayo kwikukira twayironse kubera abarundi bashoboye gukorera hamwe bakumvikana umwanse bakamugwaniriza hamwe nibaza ko n'ubu ico kintu twobishobora kuko twarabonye yuko akimuhana kazi nguri hitse
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na John mwiriwe neza muri hega John
mwiriwe
neza muri hehe
na mahoro
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
deco zo na nifite ku bijyanye no kwikukira ku Burundi ikibazo dufite ni ukutemerana mu Burundi ni kuvuga yuko usanga uyu atwara uwundi mugi utamwerekwa hakumushyigikiza ibikorwa unasanga ahubwo bamushyigikije amasiku yo kumugwanya raba nk'akarorero nk'umunyapolitiki dufite nka Nyangoma amaze imyaka 24 ari mu mahanga ibyo nguvu zose imyaka 24 yari kuba akora ibingana gute igihugu cy'u Burundi uvuga ko rero cyose mvuga kugira ngo independence yacu twaronke n'igice nyayo y'intoki nuko twese twoza tugakorera igihugu hanyuma kandi ntidushake kujya ku burongozi bw'igihugu dukore byinshi ugasanga umwenjeniyeri wari umwenjeniyeri nuraba icyo ukora kijyanye n'ibyo wize ntuzakumbwira ko hari umwenjeniyeri yize tugiye gukora amatara atazi mu gukora ayo matara agaca agomba kuba umushinga w'amateka cyangwa agomba kuba perezida cyangwa minisitiri ntibikunda none rero umwe wese naze akore akoreshe talanta Imana yamuhaye yindi kwanda hanse tujye yigumana cyangwa se kwikira kuba minisitiri kubabura matari kuba perezida n'ibindi ejo nkavuga nti imbugu dushije hamwe birakunda yuko independence tuyishika ko tukayigumana hama tugatera n'imbere
yego me ambasaderi ndaruzaniye ikibazo gishikijwe na John tukubwa ko abarundi kenshi na kenshi batemerana ikaba tizigiranira ari byo byo bari intandaro eka indiane zose zihari mutuye ku ijambo
murakoze ngira mushe nte John no vuga ngiye tambuje kuvuga batizigiranira abantu bayizigiranira harya nuko kumbure amajambo abantu bashyiza hejuru kumbure abarengera ariko se abarundi batizigiranira ntituba tukiri hamwe iyo tuba tuzigiranira ntituba tukiri mu gihugu kimwe birya rero nibaza yuko nkuko yabivuze abantu baze bakore cyangwa bagende bakore ahandi muga bakorere umutima w'Uburundi bagakorere mu mahanga ahandi ariko biyumvira Uburundi bwabo ibyo rero n'ibintu bihambaye ikibabaje ni uko indyane za politike zituma abantu bize abo bantu basa n'abari bafite ubwenge bahezwa hanze kuko inyango myaka avuze abuze ko amyaramuzi nanjye amuzi mugabo n'abandi hari abayimaze hanze bakora batagiye bahunga ibyo rero nibaza yuko abarundi ubwenge bafite abari hanze n'abari mu gihugu sibaza ko byiza abategetsi b'igihugu ubu cyangwa ejo bagerageza kurondera ingene ubwo bwenge bwose buhurira hose guteza imbere igihugu aho bari hose ni ukuvuga rero bobigira gute kugira batere ibyo byiyumviro aho dutera imbere ni ya porogaramu y'iterambere ya leta yosaba mu biringo bashinze ko baza bagaterera leta ingene yokora neza ibintu nayo ubu umenga batumbera hagiye gukora ngo niko yanakora n'ubakora nabi si byo tukumuga iti wogorora gutya wukora neza izo rero n'uruhara rwa leta bwa mbere yokoranya imitwe yose y'abarundi bakayifasha kurongora neza igihugu izerekeye kuba perezida kuba minisitiri kuba umushingamateka n'ibibanza by'itora muri demokarasi bitangwa n'abanyagihugu iyo bizigiye uwo muntu icyo ariko arakora none kubangaza bituma yuko badashobora kubwira abanyagihugu ingene boteza imbere igihugu tubareke babwire abanyagihugu ingene boteza imbere igihugu nibabizigira bazobatora nihagera gutora ariko ntibaze kubabwira ngo ndabateka mushaka mudashaka ni ukuvuga rero yuko leta muri ubwo buryo bubiri niyo ishinga porogaramu y'iterambere igasaba abarundi bose iyo bari hose ko baterera iziyumviro kandi ikabumviriza ikabyandika mu migambi y'iterambere ikatunganya demokarasi ya bose ituma bajya kubwira abanyagihugu ingene bubarongora neza kubwira abanyagihugu babizigire babahe amajwi babahe ikibanza cya politiki ariko abandi bagomba kubyiha ngo njye ngomba kuba depite ejo njye ngomba kuba minisitiri ejo uwo badepite gute utabwiye burongowe icyo batemukira ko ugomba kuba minisitiri gute utavuze ni worongora icyo gisata uri kurasira mu minisitiri nibaza yuko bihambaye rero ko leta ibyo bisata bibiri demokarasi bayitunganya neza kugira bose biyumvemo baze gusigura ingene bashobora guterera igihugu hanyuma nabo bazi ubwenge iyo bari hose ntibarinda n'ukuza ubuho babyandikire iyo bari baterere leta bayifashe gushinga wa mugambi w'iterambere hariyo uruhara rero ruhambaye rwa leta n'ubu nyine murambabarira ndasaba ko leta yofasha ibyo bintu bikaronka ingingo n'inama
ego me emotion ha he ambassador bizimana namwe ku ico cimbiro cha John ivyo vuze mukanya mu bivuga kwiki
ego arakoze cyane John ku cimbiro ashikirije yavuze byo ko abarundi batemerana mugabo nibaza yuko kwemerana baremerana ahubwo igikuru nuko twokumva yuko ubuzima butari muri politike gusa ubuzima bushobora kuba n'ahandi umuntu arashobora kurima akabaho umuntu arashobora kudandaza akabaho hanyuma ntitwibaze yuko twese dushobora guhera muri politike kuko kenshi dufise ibyiyumviro yuko igihugu aricyo kibeshaho umuntu ahubwo kwiyumvira ko ari twe dutegerezwa kubeshaho igihugu nkuvuga ati jewe ntegerezwa kuba ntabaye minisitiri ntabaye perezida ntabaye ikintu ntabishoboka nibaza yuko ibyo ari ukwibagira yuko kw'ibyo byose bitangwa n'abanyagihugu ahubwo cyane cyane umunyagihugu agaronka ikibanza ciwe akumvirizwa bakumva ibyo akeneye bakumviriza ibyiyumviro byiwe kugira ngo ibyo akeneye babishikeko aho bo mufasha bakamufasha nawe uruhara rwiwe akarukora kugira ngo bakore bahuriza hamwe niko nabiyumvira cyane cyane hanyuma hariho ikindi kintu niyumvira ko yoba yashatse kuvuga nuko dutegerezwa kubahiriza amategeko tukubahiriza aho umunyagihugu ashize aho ubutowe akabatowe bose agakorera bose nagire ngo abavuga ngo ko jewe urya nta mutoye ngo umukuru w'igihugu canje urakajaho turamaze iminsi tubyumva ba aho gufasha bakaguma batera induru bavuga ibintu bidateza imbere igihugu ni ukuvuga yuko rero jewe nibaza ko John yashatse kuvuga yuko twokubahiriza amategeko aho ntahishize tukahemera hanyuma igihugu yashize tukahemera ntije tuvuga ngo ko urya nta mutoye ngo sindamwemera ibyo akora sindabyemera ngo nzoguma ndamugwanya mu byo akora ahubwo twomukwirikirana tukaraba nyine ariko arakora imigambi yashikirije abanyagihugu ingene ariko arayishyira mu ngiro ibyiyumviro by'abanyagihugu ibibakoye ingene ariko arabishyira ku mwitwarariko hanyuma babikoze neza tukabashimira aho tubonye byabagoye tukabatereza mu nyuma bagarutse gusaba amajwi twabwira tuti yamara ibintu byagenze neza none murahindura mudahinduye naho amajwi yacu turayo bima ni ukuvuga yuko aho umunyagihugu ashize hakwiye gushyigikirwa hakubahirizwa hanyuma n'abantu ibyo bavuze bakabishitsa niyo ntayo kwikukira nicyo cyerekana umushinga ntahe nyakuri
tubibutse kumwe ko mabandanya kumviza iradiyo nkwijwi y'Amerika turi kumwe na Rukundo mwiriwe neza
ya mwiriwe neza ndabumva
muhega Rukundo
turi muri Florida
muri Leta Zunze Amerika muduwe ku ijambo ikibazo cy'iyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku myaka 56 irangiye Burundi buronse intahe yo kwikukira ivyagenze neza n'ibihe hokorwa iki kugira ngo ibintu bitere imbere kurushiriza
ya jewe ndibaza nti se cyumvire bibiri cyangwa bitatu ya ndibaza abantu ndibaza ko bavuze ngo intahe yo kwikukira jewe nitegereje kuva Burundi buvuga ngo bwahawe intahe yo kwikukira ndibaza ko kuri wanje hikukiye abanyepolitike abantu usanga bari mu nzego kuko abanyagihugu jewe mu myaka nagiye nkura nagiye mbona bapfa batotezwa n'ejo bundi narumvise ko hari n'abantu ngo bubaka aho umukuru w'igihugu agiye gutura banyatswa amatongo baguma biruka baserisimba kandi ngo barikukiye nawe ngo yumva w'umubwira ngo yarikukiye kandi baramutwaye itongo bakareka no kuri muri iyo ndatse hano muri Amerika umuntu iyo afite inzu yiwe nta n'umufasha kuza kuyibomora barinda kumuha iyo yase icyo bararireka niho nabonye ati abantu kumvire bariko kihariko bacu usanga abantu bapfungwa bagira ubusa ahubwo iyo ndatse yo nkurikiranye ku ntwaro z'ababiriki nubwo abantu batanga ayo magi n'ayo mayirani barakwitwa ibyo birimo ku mugabo bagataha ariko abantu baguma bicwa kuva kera impfuzi abapfakazi rero jewe ntabwo navuga ngo uburundi bwikukiye ku bategetsi ku bajenerali no kubatwara ariko ku banyagihugu batoye jewe ndavuga uburyo bagiye batotezwa ntabwo nava mvuga ngo barikukiye nibyo byumviro byawe
murakoze Rukundo reka ambasaderi Bizimana mugire icyo muvuze ko bishikirijwe na Rukundo avuga ko hikuki abanyapolitiki abanyagihugu batikuki duga ku ijambo alo ambasaderi Edouard Bizimana ndumva telefone ambasaderi matwumva teka tubaze ambasaderi Ndaruzaniye agira icyo avuze ku cimbo gishikirije na Rukundo avuga ko abanyapolitike ari bo bikukiye abanyagihugu batikukiye muri iyo myaka yose heze duga ku ijambo ambasaderi
murakoze umushantahe Rukundo arafite ikintu kimubabaje cyane kandi nibaza yuko nibyo tuvuga abantu bakwiye kumvirizwa kumvirizwa avuga abantu batwa amatongo Jesse Mperuke mugabo kuva na kera ritashaho twara tongo y'umuntu mugahe amategeko ikamuha umuzi bukiro mbere kubitwara izo nibaza yuko ari kurenga amategeko sukuru kwikukira n'umutegetsi ataba yakurikije amategeko izo yakuriye kubihanirwa abantu bicwa niba rakuye tuje mu Burundi ndumva makuru menshi kandi bicwa mugabo sinagomba kubigaraho kutubwo wa independence no munsi ukwikukira mugabo ni bibi cyane gose uko abivuze ni vyaba ari byo sino fatinwa fatini ngiye uko sindese ndabiteye gihamya kugira nda byemeze shewe nka jewe mugabo ibyavuze birateye ikigongwe cyane birababaje kugira ngo abantu batoroka amatongo abantu bicwe nico navuze yuko mu nama n'ingingo ari ho honye n'izo ntizo torerwa umuti ariko kwikukira naho ndakubwire mushya ntahe rukundo uri muri Floride kuko witwa Murundi uri kuravugira muri Floride mu radio muri Amerika nico tuvuga ko wikukiye twikukiye kera ntiwivugira umurundi hase rwa n'ababiriki twari kukiye rero mugabo ko bitugoye hagira ibitugoye mu matongo mu mutekano w'abantu izo ni ibintu bitugoye kandi bihanze leta bihanze twese n'ubu nsubira gusaba yuko umuti wabyo uhagaze ku nama n'ingingo gusa ko abantu baja hamwe ndasaba leta yuko yokwemeza ibyo bintu ko umuntu avugira mu nama ibimugoye bakamwumviriza bakamwuzuriza kugira naweze yumvira abantu arengaje ubundi bamwuzuriza tubuze rero iyo nama n'ingingo ku bwanje yotora umuti w'ibyo bintu ariko nitwovuga ngo ntibikukiye na gatoyi ni imvugo y'ukwihebura ndumva kubabaye kwihebura ko abanyapolitiki bo bikukiye bonyine ariko nabone hari abahunze murumva rero yuko n'abanyapolitiki bo ntashaka kwikukira abarundi basigaye bagowe bose ntibishoboka kuko abarundi nibo twagomba kubera abanyapolitiki twagomba guserukira
Ambassador Bizimana umushana y'ukundo duteye akamari mu ntara ya Florida muri Amerika avuze ko wewe kubwiye wabona ko abanyapolitike aribo bikukiye abanyagihugu batikukiye akabavuga ibintu byinshi bitagenda neza duga ku ijambo mu gihe cyo muvuze kubyo ashikirije
yego murakoze cyane murambo barira agatelefone kari kangoye ariko numbize avuga yuko abanyapolitike aribo bikukiye gusata abandi batikukiye nibaza yuko ngira ngo tudatahura icyo ari cyo kwikukira cyangwa turabitahura kumwe kuko kwikukira ntibivuga ko ingorane zose ziba ziheze ahubwo mu bisanzwe ziba zitanguye kuko bajya bahura bavuga bati ibi tuzobibakorera nimwe mutegerezwa gucamo byikorera ibyo batakoze neza mukabigorora hanyuma nibaza yuko aho umuntu abagejeje bituma nuko ashobora guterwa inkunga n'abandi bagenzi muri icyo bita Conseil des Nations hanyuma ibyo kuvuga ko abanyapolitiki aribo bikukiye gusa je nibaza ko atari ije kuko twese twarikukiye kuba ahagaze ahari akumva anezererwa kuba ari umurundi akabona idirapo y'Uburundi rihungabana habari akumva Uburundi aho buri buravugwa bukumvirizwa bugafasha mu byo bushoboye mu makungu nibaza ko ico ari ntambwe atari ntoyi twoshigikira no kuvuga yuko hari ibibazo byamaho nta gihugu na kimwe kidafite ibibazo ni nta kurya kubuzima bw'umuntu aragwara akagira agahinda birabaho mugabe igikuru nuko atagwa ngo ahereyo abyuka hanyuma aho yagize ikibazo akitunganya kugira ngo ejo ahasimbe no kuvuga yuko rero igihugu iburundi bwarikukiye kandi nibaza yuko atamuntu yobiharira
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe rwanda nyakumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric mwiwe neza Eric mwatwumva ndumva telefone ya Eric nayo itameze neza cyane rwose ariko nagomba ngaruke kuri mwebwe ambassadeur ndaruzaniye mu gihe tumuvuze cyane cyane twavuze ka ukuntu abarundi boje hamwe bakaja inama n'ingingo twavuze ibintu bimwe bitagenze neza naho intayo kwikugira ikwikukira ari ntahe ikomeye cyane gose kandi ibandanye itezwe kubandanya ishigikirwa n'abarundi bose kuvyerekeye mbega imigenderanire n'amakungu intambwe mu bwo burundi bwagize niyi
nababwiye yuko muri 2022 uburundi cyatezwe no bubiri yumva kuko icyo bubiri gibushaje cyavuga ku burundi bwa ko nibwo bwari mu gifaransa bwari suki sere bereje no kuvuga onu yarashinze ububirigi kuyirabira iyo ntara izo hapa yikukira satitere yari titere naho nk'abakoloni ntibagira mu mategeko ntiyari koloni y'ababirigi bababirigi mugabo bara batitere bacu nibo batuvugira hose uburundi rero kuva ubwo twarateye imbere jenerali ambasaderi kuri Nations Unies ukavuga bakakumviriza uri umurundi n'ubu ambasaderi ari ngaha aravuga bakamwumviriza i Burundi ibyo rero uburundi muri ibyo bya politiki byabikukiye nta nkeka twarateye imbere none mu makungu twahakuye iki twahakuye imfashanyo yihe mu byerekeye imigenderanire mu byerekeye politike mu byerekeye ubutunzi mu byerekeye imibano kugira tuteze imbere igihugu cyacu aho ngira twarakoze bimwe ahandi turadeha aho tugeze hariho uburyo bw'uko twakora byiza gusumba kugira turonke uburyo ko kuronka uburyo duhawe n'abagenzi kutagira abagenzi ntatera imbere n'umuntu wenyine ntabatagira abagenzi muri politike rero turiserukira turavugira mwabonye n'uba ambasaderi burundi baje b'abanyamahanga baje kuri independance ni uko bemera ko ubundi bwikukiye bagaserukira ibihugu byabo imbere ya perezida w'uburundi ko bemera ko ubundi bwikukiye mugabo abarundi icyo biyiteze muri iyo independance ni uko twafashanya n'amakungu kugira bave muri bwa bukene kugira amashuri atere imbere kugira ibitaro n'ubuganga bitere imbere amabarabara aho twikukira icyo ngira mvuge kumbure hari abana batabizi aho bagenda besha aho twikukira hari ibarabara rya kaburimbi ibirometero 35 yava i Bujumbura yashika i Bugarama gusa nta rindi ryariho mu gihugu twarakoze amabarabara rero mu gihugu ubu urashobora uja i Burundi ukava i Bujumbura ukajya i Makamba ugashika mu Kirundo ku munsi umwe kera ntibyashoboka ibyo rero twarateye imbere aho tugeza mugabo hari ingorane dufite kandi zizoguma ziyiza tudakerebutse kugira leta ibandanye ritme yo gutera imbere yongerekane ibyo nibyo bitugoye nabyo ndagaruke kuri bya bindi haba amanama y'ukuri inama kugene ibintu bitera imbere jewe nkiri umugambwe kera aho muri prona kuri bagaza haraba inama de cadre de ministère agriculture education uburimyi indero ibikorwa bya leta mwakozi kuri uno mwaka bakaza bakisigura abakozi direkiteri agasigura minisitiri agasigura abandi bakabashyigikira bakababwira ati bya bindi ntimwabikoze gutya genda muhindure nizo dukeneye kugarukaho kubanza babikora mu gihugu kugira leta igihe evaluation y'ibiriko biraba uko umwaka utashe ubu ngira ngo sinzi kwibaho simperutse ariko uko numva abantu bizogumenga turakeneye gushyira kuri iyi ntambwe kurabaho uwo washinze akazi yagakoze atagashyize ko akabisa uwundi kugira abandane ugaho ntikoreka ngo ntacyo ko jewe ngize ndi umwe abo ntwara bazakwimenya ntibishoboka
ego ambasaderi Bizimana namwe ku cyo kibazo nyine cerekeye imigenderanire n'amakungu muri iki gihe haheze imyaka 56 intambwe yakozwe ni iyihe eka bitashwe kurangurwa n'ibihe ibintu bikene ko byose birakunagurwa n'ibihe mu byereke cyane cyane imigenderanire n'amakungu
rero murakoze cyane mu bene y'uburundi n'ayandi makungu nibaza ko hakozwe ibintu byinshi rwose ubwa mbere hoho uburundi bwarahawe ijambo hanyuma mu gifaransa bavuga ko ari bwabaye sujet des relations internationales pas objet des relations internationales muramfasha mu kirundi ngo kugira ngo dushobore kubisigura hanyuma ikindi nacyo nuko Uburundi icyumviro ufite urashikiriza mu makungu muri Nations Unies nahandi muri Union Africaine canke muri Communauté East Africaine nahandi nahandi hanyuma icyumviro cy'Uburundi bakacyumviriza bakagiharira iyo bacemeye kikarengana canke gihunde n'abandi bafite icyumviro bita bakagishigikira hanyuma hari ukindi kintu gikomeye cyane ukuntu ibihugu byose byikubye bingana imbere y'amategeko icyo bita egalite juridike des etats ni ukuvuga yuko ijwi ry'u Burundi hajya mu matora ijwi ry'u Burundi ringana n'ibindi bihugu murumva icyo ni ikintu gikomeye rwose hanyuma muravye Uburundi buserukiwe mu bihugu bitari bice ngira nko mu bihugu byose Uburundi buraserukiwe nkaje waho ndi hano ndaserukira Uburundi mu bihugu bitari bikeyi n'abandi bagenzi nabo nyine uko nyene mu Burundi wacu turavye hariyo abantu baserukira ibihugu byabo benshi cyane kandi n'ubu baguma biyongera ni ukuvuga yuko muri ubwo mu bijyanye n'imigenderanire n'andi makungu Uburundi bwateye imbere cyane ingorane ingorane zamaze ihari kuko umwe wese avuga ati aha nshaka kuja imbere ubundi nawe ati nshaka kuja imbere ngo usanga rero hari utuntu mudashobora kumvikana ko n'abandi mugabo hariho uburyo izo ngorane zikorerwa inyishu hariho izi nama za Nations Unies n'ahandi abantu bashobora kumvikana bati aha ntitwumvikanye byogenda gutya byogenda gutya mugabo ntawe uza kubwira ngo biribi kurya byari mu bukoloni
tubibutse inshuti mwese ko mwe kamwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gilbert mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hehe Gilbert
amahoro
muri hehe
cewe ndi Bujumbura
nduka ku ijambo ikibazo cy'imviro
cy'imviro cy'uwanje ndiko ndaraba aho Uburundi bwavuye naho bugeze kuva mu myaka twatwarwa n'abakoloni navuga yuko igihugu cyateye imbere naho hakiriho bamwe bamwe batari hano iwacu ngo dufatanye uwo munsi mukuru wo kwikukira ariko nabo nyine nkaba navuga nti hagati ya bamwe na bariya bo babagize gute batumvikana nabo nyine ko bakwiye kwikubita gashi bamwe biyambura ntibace bongera kugaruka babikanda ku muzimba avuga bati babandi baciyambura noneho bagomba bimaranire iyo niyo ntegerano rero na kebura bamwe na bariya kugira ngo ikubita gashi umunsi nko mu myaka igihe nk'iki tuhageze nabo bazobe bari hamwe bavuga bati ubu unye natwe twashije kubumbatirana wa mukoloni rera tu koronije twaramwiyamboye yego iyo niyo ntera nanjye numva no terera
murakoze Gilbert reka duhe ijambo kandi na Salomo nawe nyine imbere y'uko duhe ijambo abashinzwe twatumye Salomo mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe
muri ntaya kayanga
mu izina ry'ikirundi ninde izina ry'ubukristo cyangwa igihe
ndayiragije
duga ku ijambo ikibazo cy'umviro suko tuvuga ku myaka 56 irangiye Burundi bwose intaye kwikokira duga ku ijambo
n'umunsi n'umunsi mwiza ena wana kwari umunsi mwiza wo kwirindura tukararaho tuvuye naho tugeze ko isifunga sisi mu mirane yacu y'ikirundi isanga hari ibintu bitameze neza turanga twiyambuye abazungu tugira niyo bazi ariko twebwe natwe hagati yacu tuzima turi abanzi ugasanga nk'ibibazo by'ubwoko biki ntagende mugeni ugasanga iyo mugeni akubwira ibintu byabaye mirongo irindwi na kangahe atabibonye hari ibintu yabibyemo n'ababyeyi mbo byo nk'abana yuko ibintu bidutandukanye rimwe rimwe bisubiza no gutera imbere ko ari ibintu byo kutabona ibintu cyo kimwe ubona ubwoko mu wundi ugasanga igihugu kiguma hahandi ikindi kibazo rero narabaze ati ibihugu bikenye birashobora kugira intaya yo kwikukira ishimitse koko ikwiye mu gihe bakijya gusaba imfashanyo muri biriya bihugu nyine byari bakoze ni byo babifukamiye agomba abo bahinga bampe umuco bambwire nyine igihugu gikenye gikoresha kugira twasanga turusa bya bigeze gihugu mukira murakoze iki nico cinzwe nagira ndabaza
murakoze Salomon reka dutangurire kuri ambassadeur Nzanzania tangurire ku byashikirijwe na Gilbert Gilbert avuga ko barundi bakwiye kwikubita gashi kugira ngo bereke wali yara bakoronije ko bagize ubumwe kana mwenyene Salomon mubuze kwizihambaye cyane gose kibazo cha nyuma muhereje ko mukaba muvuga ati ndega ibihugu bikenyeza ashaka konka intaye yo kwikukira reka ni kindi kibazo gisani cha shikijwe na Salomon nyene duga ku jambo wa ambassadeur d'Arozani
emeje ashimira bashyanta Gilbert na Salomon kuko numvise bavuga batekanye kandi byo bavuze biratumbereye majambo makeye umwe bivye bavuga ati twiginanye kandi ni byiza mugabo hari abatari ngaha benshi ngo twiginane ngira agomba kuvuga abantu bavuga bahuje igihugu kandi iyo ni ingorane ikomeye mu gihugu navuze ko uno munsi ntabwo mashuri yakungorane mugabo nibaza yuko icyo gihambaye cyane kuko umuntu agatekaniwe iwabo aba naho yo bari umwe agatekaniwe iwabo no hanze ntabatekaniwe nico gituma rero nibaza yuko uro abarongoye igihugu leta nko mitwa irongoye igihugu ngo usubiramo nico kibazo bagize yuko abarundi bose bumvirizwa nico abantu bose bino minsi numva basaba netwo kibura kubera iki kugira abantu baje hamwe kumbure niba bagikeka n'abatarashobora guhurira hamwe i Burundi nibahurire hamwe ku mugenzi n'ivy'amakungu numva saba iminsi yose none ikukidanka ko abarundi baja hamwe ngo bavuge ibibagoye babironderera umuti icyo nico ngomba gusubira gusaba niho mbona batugaya nk'uko ambasaderi yavuze nuko abarongoye abandi mu gihugu ngo kumva ko amajwi y'abarundi agomba ko baja hamwe umure badahuriye ku mutungo uyu bahuriye ku wundi nibatahurira ngaho basaba umugezi ati tugomba kumvikana udufashe tugusange iwawe izo nibaza ko ari umutima ushobora kuba mu barundi bose abarongoye n'abatarongo n'abarongowe yuko kuja hamwe kujya inama aricyo cyonye cyo dufasha gukora ibyo twifuza muri independance kandi abahinga turababize hari abatavuga abantumye bakorera abandi bagahembwa bakinumira mugabo bari gukorera Abarundi izo rero bagiye inama hamwe yoshoboka nta kigoye ko mbona jewe tubuze uwo mutima wuko twogira ati tuje hamwe twumvirizanye izo nibaza Gilbert yavuze sinzi ko nihenze mugabo ndabikikiye nanje Salomon avuga ati mwebwe kwirimbura nizo nahereyeho kare kwirimbura yomba na nogira icyo mvuga ni uwotangura uno munsi agashinga imirwi y'abantu mu bice byose by'igihugu bakora muri izo minisiteri bakora aho hantu hose bagategura raporo y'ingene ubundi bwateye imbere bashikiriza leta imbere yo tugira iyindi ntayo kwikurira umwaka uza na hasigaye umwaka wose mu burezi mu burimyi mu bikorwa bya leta mu muyagankuba mu kwiga mu gihugu ingene urudandaza rugenda mu gihugu hanyuma bahuze kuri independence kurikira umwaka uza baduhe raporo yose atawundi idakemwa y'ababikoze aho tugeze niko kwirimbura dukeneye hose namushimira yo cyane gose kuri icyo kintu aho kuguma twidoga icyo tutabonye biroroshe kwidoga gusa ariko basabe guterera kugira raporo izoza twe twayumvikanye ko leta ifatiyeho gushinga iyindi migambi nibyo nofishyira Salomon na Gilbert nibaza ko bategera neza ibibazo babajije mugabo harakeneye ababihinyanjuye ubitegurira leta hanyuma mu minsi iza nakuze umwaka uza ashobora kuba amezi atatu cyangwa atandatu bagashyikiriza mu gice cyose cy'igihugu aho tubona agahengamye tudi tugorore gutya twofasha sinzi ko bishoboka maze iminsi ntari hafi kumbure ninabanta tumbereje muri angorora
ambassadeur Bizimana ku bibazo n'ibyimbyo byashikije na Gilbert na Salomon Gilbert akavuga ko abarundi kwikubita gashi bakaja hamwe mu gihe Salomon we bavuga ko abansi atari abanyamahanga bazungu ari abarundi ubwabo ikakaba kandi yabaje n'ikibazo cy'ukuntu ibihugu bikenye bishobora kuba ibihugu byikukira byaronse intahe yo kwikukira koko duga ku ijambo
Eko murakoze cyane nago mashimire Gilbert na Salomon ku bibazo n'ibyimbyo bashikirije hanyuma kuri Gilbert yavuze ati abarundi twakwikubita gashi tukasubira hamwe tukasubiza hamwe naje ndabishyigikiye cyane kuko nibaza ko n'abatwara igihugu ariwo mugambi bafite bavuga bati abantu bose mwoba mwahunze igihugu mutahuke muze mufashe kubaka igihugu ako kamo narakumvise karatewe ingira ngo abamaze kukumva bamaze gutaha hari ingira ngo n'abandi bazotaha kuko nibisanzwe kubona yuko atamuntu yokumva ko atekanye abana biwe hari umwana ari hanze hari umwana araye ubusa ico rero nibaza ko ico kintu twese tugihuriza ko abatwara n'abatwagwa tugihuriza ko nibaza ko hari byakoze muri iyo ntumbero kandi bishobora kuzo mu minsi abantu bashobora gutaha hanyuma abafite ibibazo bakabishikiriza atabwoba hanyuma wavuze yuko abansi b'u Burundi ari abarundi nyene sino bivuga gutyo mugabo hari aho usanga hari abarundi bagira inyifato ubona kumenga sibereye sibereye abarundi ntabwo bumva wiyumvira bavuga bati batera kama makungu ngo afatire ibihano Burundi agire gute nibaza yuko abo bataba ari abashaka ineza y'igihugu kuko kenshi ibihugu byose biraca mu bibazo mugabo igikuru nuko babitorera inyishu ata amaraso asesetse uwaje ati ibihugu bikenye birashobora kwikukira ego cyane ibihugu bikenye birikukira mugabo urumva kwikukira nkuko nabivuze ubwa mbere ntibisigura yuko atangorane izosubira kuba atanzara izosubira kugaruka mu gihugu atabuke izosubira kugaruka mu gihugu ni ukuvuga yuko hariho ibintu ushobora kwifasha wewe nyene n'ibindi ufashwa n'amakungu kuko ibyo bavuga twamye tuvuga ku intahe yo kwikukira birafise isano cyane ikintu kinini bivuga kuri iby'umuntu igihugu cikukiye gitegerezwa gukorera amakungu so kuguma yuko nacho kiguma cyakira gusa kirondera nacho kirafise ibyo gitegerezwa gukora la responsabilité internationale donc igihugu bikenye birikukira mugabo sukuvuga yuko ubwo bukene budaca buhera mugabo intahe yo kwikukira nkuko nabivuze ntisigura ko ubukene busha buhera
yego me muriko murabandanye kuriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thierry muriwe neza
muriwe neza Frederic
muriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
yego me izina ry'ikirundi ninde
nitwa Isaki
duga ku ijambo ikibazo cy'umwiro
okay nitimbire reka ko mbure nangure ndamutse batumire kandi nifurize abarundi bose umunsi mukuru mwiza wo kubohoka hanyuma Frederic muri aba batumire bacu hariho watanguye yavuze akantu yakoze kukantu kavuga ngo turakwiye kwirimbura aranarenza ko mbere avuga ngo twirimbure turabe ibyagenze nabi kugira ngo bishobore gukosorwa kino kintu cankoze ku mutima kandi nibaza ko kibereye kuko haciye imyaka 56 uyu munsi abarundi duteye intambwe yahe nibyo kuri byo byo koko hari ibyakozwe kandi ikumbura umuntu yoshima ariko byinshi ni bibi byose gituma nibaza nti iyo ugiye kuraba ukiyumvira ijambo ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore ariko aravuga kumvira imigambi yiwe kumvira we nyine uko yabona independence ugacuraba nuko abarundi kumbure tuyitahura turashobora kuba twiyenda twebwe independence y'iwacu ikabiherera muri bijya birori biba kuri uyu munsi nibaza ko rero twebwe tuba twimvira ko ibirori byonyine ariko kubohoka ariko sinibaza ko ari ibyo hari uwabatize ati mbega burya igihugu gikenye kirashobora kwikubwira jewe ndabyemezije na kwijyana ariko mugabo iyo giye kuraba mbere iyo ntambwe ndayishimiye kubera narabonye ko leta y'u Burundi irikirashira amakigoro aho bavuga bati muri budget canke muri bino bintu byo gutunganya amatora u Burundi bugerageze burawe ko uruhara runini gobye wabo kino kintu ndagishima kubera ko iyo uzi ko hari umuntu akujerera inkoko ashobora kugwarurira ibyujya n'ibyutamira ari hanze urabona ko igihugu n'ikiba kigenga koko ariko mu byukuri ndibuka umuganwa yaravuga ati igihugu dushaka igihugu kirimo amahoro mu nyegehugu wese yishira kizana ariko umunsi mu Burundi urabona ko hari abantu bakumiriwe bari hanze urabona no munsi mu Burundi ko abanyepolitiki waje ari ikibazo ari naho mbere mvuga nti nibo basubiza inyuma y'indepandanse yacu rero bituma rero ngomba ntera ka mugambere abanyepolitike iyi ngeso yo kugomba kubibugwanwa amacakubiri mu banyagihugu niyo mbere ni ukwita imbarutso yo gutuma twebwe tubona yuko tutari kugira rero bituma rero mu kurangiza jewe nagomba ubwa mbere shabe abarundi twese dufatanye munda dushobore kuyumvira mbega hari ikintu dushobora gukora kugira ngo dushobore guhambya ya ntambwe umuganwa Rudoviko kwa Gasore yashaka kuko iyo ugiye kuraba ibishomeri biri mu gihugu iyo ugiye kuraba impunzi ziri mu Burundi iyo ugiye kuraba ubukene buhanze igihugu biragoye kubona yuko twebwe abarundi dushize hamwe mu bumwe wenyine yishakira nije gituma rero mu gusozera nagomba ntumirira abarundi bose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tuzashike ko mbura abarundi twikanguye dushobora kubona ko twikukiye koko murakoze Fredi
murakoze cyane yana nashakiye Thierry reka duhe n'ijambo Vincent imbere y'uko duhe ijambo abashinzwe twatubiri Vincent mwiriwe neza
mwiriwe neza
mu kanya gato cyane rwose ikibazo cy'iyumviro
narite sinererano nagira nonge mu ijambo uwa ntanguriye yavuze vati mu Burundi abanyapolitike barushaho guhendagwaruka muri ibi na biriya iyo nariko ndabaza uwo mutama nkawe nk'uwo mutama azikwere ivyakahise ku Burundi niko turaraba ugwaruka ubandanye gukoreshwa umunyapolitike muri yaza akabahenda barabaha ibigwanisho
ndabona kanya kikihuse Vincent sozera kugira ngo baguhinyishe abashinganye twatumiye
nandavi arabe ingene yo intererano generalisti se no kugira ejo heza u Burundi ko abanyapolitike boreka
ego me eka ambassadeur ndaruzaniye mu kanya gatoyi cyane rwose umuntu umwe mu gice muvuze kuyashwijwe na Hishakiye Thierry hamwe na Vincent duga kwijambo
nibaza ko mushyane na Hishakiye Frederic
Thierry
kirangiza cyo twokora ukwirimbura ndibiza ko hari ingorane umuntu wese uko umwakweze yarakwiye kurimbura ibyo yakoze akarara ingene yogiya neza mu bikurikira n'igihugu nuko kurimbura izo twemereye abanyagihugu ko twabikoze ibivuga ko ari bibi hari nawe utakwije gusa kutangiza ibikwiye mugabo ukari umwanya wo kwicara nabo ukabirimbura kugira murabe ingene mwunguruza ni ikintu gihambaye cyane sirya independance gusa ibyo twakoze ivyo nemeye narabikoze abanyagihugu nabyemereye barahimbawe kugira gute ngo bahimbawe gusumba cyangwa se gire byinshi gusumba kwirimbura n'umugenzo dukwiye gushyira mu ntwaro y'igihugu yatibwe ati tugerageze kuraba dufatanye mu nda izo twabivuze naneze uno munsi twabivuje ko twese abarundi bose iyo bari mu mahanga hariyo abahunze n'abatahunze hariyo abantu bazi ubwenge n'abari mu ishure abo bantu rero nibo umutekano muke mu gihugu utuma bataza guterera cyangwa badaterera uhera iyo bari iterambere ry'igihugu izo zoka mu nama n'ingingo mu gifaransa bita dialogue Federico yabishikirije nibaza yuko jewe kuri ivyo twumvikanye mugabo none ko duheje kubivuga ninde yo birabejo
ndabona kanya kagiye ndabona kanya kihuse cyane rwose ambasaderi Bizimana namwe mu gice muvuze kubyashikirijwe na Thierry na Vincent mu kanya gatoyi
eko jewe ndashigikiye ico vyomero vyabo bavuga yuko twoza turafata kanya tukirimbura tukaraba ivyo twakoze n'ivyo tutashoboye hanyuma tugafata umwanzuro yuko tugiye kubishyiramo ingufu birengeje kugira ngo intambwe twagize uyu mwaka ejo tuzokongera kwiyindi canke twongere ko zibiri nibyo nibintu nshigikiye cyane kandi nibaza ko abarundi
ambassador Bizimana Edouard ndabashimiye cyane rwose ndabona akanya kihuse ibibazo tuzobigakwa ko na ndabashimiye kuba mwashoboye kwitaba ikiganiro ndabashimiye namwe ambassador ndaruzaniye Gamaliel kuba mwashoboye kuza gutanga ibyumvo byanyu eka n'ubumenyi bwanyu kuvyereka cyane cyane imigenderanire eka n'intaha yo kwikukira i Burundi turashimiye abanywanyi bose baduteye akamo bagashyiriza ibyumvo byabo turashimiye kandi n'abadufashije mu buhinga bw'izuma Fatuna Laura mwakoze mugire amahoro umugoroba mwiza mwese.
Mubandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika.